Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Musangwe kaze nchuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa mbere genekezo ya 26 nyakanga umwaka no 2022 turabahaye ikaze kuri radio Inzamba gateka kawe makuru tugira ngo twashikirize aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuvuga ko mu Burundi hari ubutungane kuri bose n'ikinyoma cyambaye ubusa uravye amabi yatandukanye akogwa ariko abayakora bakaguma bidegemvya urunani force rubivuga inyuma yaho mukuru w'igihugu avugiye ko mu Burundi ubutungane butunganeza bose mu nama ya bose ya ONU hari kundwi iheze amabohero yo mu Burundi aracibonekezamwo ubukene budasanzwe bw'ibifungurwa ishyirahamwe akati Burundi risaba leta gushyiramo ingufu kugira abanyororo bafungurirwe nk'uko ari uburenganzira bahabwa n'amategeko muraza gukurikira umushinga w'amanza ndiburi munsi ajeje gisata cy'amategeko muri akati Burundi mu gisata cy'inkino naho turaza kubabwira aho amahiganwa mu gisata cya basket handball no muri football musanga ikaze mwidonido mu kanya
Inzamba
ndashye kwaramutsa birateye isoni kubona abategetsi b'u Burundi bama bariko barabesha amakungu kubiriko biraba mu gihugu ivyo bivugwa na bitanshimira imana arongoye runani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politique force n'inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyeshereje ku munsi wa kane uheze mu nama ya bose yicaramwe mu z'amakungu igira ya 77 ko u Burundi burangwamwo ubutungane kuri bose n'agateka kazi na muntu bitanshimira imana akabona ko ivyo ari ubeshi bweruye n'inkuru tubaza Karine Dusabe
ni jambo giyo muri yo nama umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ubutungane kuri bose agateka kazi na muntu byiganje mu gihugu cyose yari yamirije bamwe mu bakozi bishiramwe mu z'amakungu ONU abona ko atyoze igihugu cy'u Burundi mu gutanga amaraporo atari yo mu bijanye n'ivyo bisata
nashaka kumenyesha abari ngaha kuno munsi u Burundi burangwa n'ubutungane kuri bose agateka kazi na muntu na cane cane mu bijanye n'uburenganzira mu gushikiriza amakuru canke ivyiyumviro ariko tukababazwa nuko iyo turiko turita ku rutare tugwanya ukudahana ivyaha bamwe mu bakozi bishirahamwe mpuzamakungu ONU bama bariko baracyoza ibikorwa dukora
ayo majambo ya Evariste Ndayishimiye ngo ateye kubiri n'ibiriko biraba mu Burundi ngo ni ikinyoma cambaye ubusa nk'uko bivugwa na Vitali Nshimirimana arongoye runani force ngo nta kamaro ko guhenda amakungu kuko ibiba mu Burundi nta utabizi
niko vyamye iyi ntwaro ya CNDD-FDD aho baciye hose bagenda barihaya ngo batunganiza bose ngo barubahiriza agateka kazi na muntu kandi ibyo bavuga bazi neza yuko bibeshuzwa n'ibyo abanyagihugu babayemo abanyagihugu babaye mu iterabwoba abanyagihugu babaye mu karenganyo abanyagihugu babaye mu itotezwa ry'agateka kazi na muntu ridasiba kuba hafi mu gihugu cyose kandi na ntaryo icyo totezwa ry'agateka kazi na muntu ryerekana mu ihagarikwa mu gupfungwa k'abantu barenganywa mu gusahwa ivyabo mu kunyuruzwa mu kuborezwa igufa mu bwicanyi ibyo byose ni ibintu abarundi bazi yuko bihari kandi atamuntu n'umwe ushobora kubibeshuza ibyo ntibiheza ngo bitere iteka umukuru w'igihugu iyo yitoye akajya kubesha imbere ya ONU ahubwo bimugarukako abandi bakamunegura
na misi myinshi irahera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yidogeye urwego rw'abacamanza avuga ko hari abacamanza bakora nabi bigahisura mbi igihugu
arakoze Karine Dusabe dusimbire mu ntara ya Mwaro aho umuyobozi w'ishure shingiro rya Nyangunzu muri komine ya Ndava yo muri iyo ntara ya Mwaro ari mu minwe y'inyamiramabi kuva mu ndwi iheze yagirizwa gushurashuza umwana w'umwigeme wo kwishura rongoye abegereye umuryango w'uwo mwigeme me bakabasaba ko yoshengezwa agahanwa yisuzwe amategeko n'inkuru twateguriwe na Bella Mugisha
Umuyobozi w'ishuri shingiro rya Nyangunzu yagirizwe ico caha ni Erike Muyangayanga abamufatanye itonga ariko asambanye umwe mu banyeshuri biga kuri iryo shuri arongoye mu mwaka w'11 n'abajejwe gucungera igitara c'ibiti vya leta kiri muri komine Ndava intara ya Mwaro. Amakuru ava hifota muri komine Ndava y'intara ya Mwaro avuga ko hari itariki 15 z'uku kwezi kucenda uyu mwaka. Amakuru yegereye umuryango w'uwo mwigeme yahora yiga mu mwaka w'11 avuga ko wagerageje gutabaza igipolisi Nyamiramabi bamaze kumenya ako kamara maza. Erike Muyangayanga yavuye afatwa kuva muri indwi iheze akabafungiwe mu gashoro k'igipolisi kafota ku mugwa mukuru wa komine Ndava. Abegereye umuryango w'umwigeme yakorewe ico caha bavuga ko batazi umwana yagiye kuko kuva akorewe ico caha bavuga ko yoba yaciye ahunga bakaba batazi niyo yahungiye. Basaba ko uwo muyobozi yohanwa bimwe by'akarorero hakurikijwe amategeko. Mugipolisi muri komine Ndava baremeza ayo makuru bamenyesha ko igipolisi c'Inyamiramabi kiriko kirakora amatohoza maze uwo muyobozi yafatanywe itonga ashikirizwe abajejwe ubutungane.
Bera mugisha arakenewe nawe nyene nawe mugisata cagate akazi na muntu abagaharanira bakorera mu ntara z'umanuko barasaba ko ubutungane gukora amatohoza ahagije kubindi ivyaha byagirizwa mu pasoni Eveline Ndayizeye. Umupfasoni akaba ari umunyamahanga w'ubuyobozi bw'indero mu ntara akaba afungiwe mu ihohero rikuru rya Rumonge kuva ku wa mbere w'indwi iheze. Yaciriwe gupfungwa imyaka 3 no gutanga ihadabu ry'2,200 mu rubanza yaciriwe ku munsi wa 5 na sentare nkuru ya Rumonge aho yagirijwe gutoza igiturire umwigisha amwemera ko azomwunguriza ahandi akorera mutation muri mu Faransa. Umukenyezi bikavugwa ko yagirizwa n'ayandi manyanga amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mumanuko bw'igihugu asaba ko yokurikiranwa no kubindi byaha yagirizwa n'inkuru ya Pierre Gahungu.
Uwo mukenyezi afunzwe azwi ku izina rya Emeline Ndayizeye bivuga ko yahinduye itazirano kubwa mbere yitwa Charlotte. Iryo zina ngo yarihinduye igihe yagomba guhindura akazi mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rumonge nayo amashuri afite ngo ntarenga umwaka w'8 nk'uko byemezwa n'abari mu mashirahamwe yigenga muri iyo ntara. Ngo yakora akazi k'umunyamabanga kandi ngo niwe yicaga akiza muri ubwo buyobozi. Inkuru ziva ngaho mu Rumonge zivuga ko ifatwa n'ishengezwa vyiwe vyoba bifitanye isano no kutumvikana kuri mu mugambwe CNDD-FDD aho harabifuza ko ibintu bikorwa atakarenganyo kabayemwo. Bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga akorera mu ntara ya Rumonge bavuga ko uwo mukenyezi avugwa no mu yandi manyanga.
Rwanda twara rukurikiranye ukuntu twagiye yagenda ariko icyo tuzi cyoco ni uko hari ibindi byarasanzwe byakirishwa abagabo yagiye arasahura ab'ibifitenge abahinda y'uko bagomba kuryamana hanyuma akabafatanyije ibyo birazwi ariko kubera yabashyigikiwe n'ibihangange mu migenderezo byabaye bikura gukurikiranwa. Hanyuma ikindi natwe tuzi ni uko amaze kwanduza amafaranga kuri make abantu yahenda yikugira arongere bakiriuzi arongerere imitatio aho bose ntibigeze basubizwa.
Basaba ubutungane gukurikirana amadosiye yose y'amanyanga yagizwa uwo mukenyezi kugira ngo n'abandi babone ko atagukora ibyo byose umuntu yishakiye.
Umuntu ashobora kubanza kugera ku mwaka w'8 hanyuma akaronka akazi muri leta mbere hanyuma hampande yibye akaba umukadre muri indero mu ntara. Rero ni cerekana yuko ibyo akora harimwo amanyanga adasanzwe. Rero tukasaba yuko bwa bushikiranganji bw'indero cyangwa aho bose bafise ubushobozi bwo gukurikirana ibyo bwofasha kugira ngo ukurikire ibyo babona kugira ngo ufungure abantu babone yuko umuntu atari gupfa gukora ibyo yishakiye.
Aba n'abandi bakabona ko ihanwa ry'amabi yabaka ibiturire ritugarukira kuri uwo mugore gusa ahubwo ryofata n'abandi bivugwa yuko bakorana reka mbere n'ibihangange bikarengutswa imbere y'ubutungane.
Urakenuye nawe Pierre Gahungu turacari muri ico gisata c'agateka kazi na muntu amabohero mu gihugu nka yose afise ingorane y'ikenagi ibifungurwa ivyo kabishikirizwa n'ishirahamwe ya Kate Burundi. Kubwa Jean Claude ni buri munsi ajeje igisata cy'amategeko muri iyo kirahamwe ngo iminsi 30 irashobora guhera atandya zibonetse mu mabohero akabona ko leta atakigoro ishiramo kugira ngo ico kibazo gihere agasaba leta y'u Burundi kubahiriza amategeko agenga abanyororo. Umviriza Jean Claude ni buri munsi
abatwara amabohero no munsi imbere y'izo ngorane z'abanyororo baburizo bafunga umenga ntacyo bibabwiye ntibavuze ngo bitangire isiguro imbere y'abanyororo babwire ingorane aho zi cyangwa bavuge mu binyamakuru biba mbere byana barondeye kugira ngo izo ngorane zivugwe twebwe rero imbere y'izo ngorane abanyororo babayemo twavuye rero dufatiye ngo yo guhamagarira leta kugira ngo yikubite agashyi isubize ibintu mu buryo abanyororo bashobore kuronka ibyo bafungura nk'uko amategeko abitegekanya. Amategeko twabibukije yuko ari amategeko yo mu gihugu, ari amategeko mpuzamakungu Burundi bwashyize ko ikumu yose aha ubwo burenganzira abanyororo ko bateza kugaburirwa mu gihe badashobora kuba bidegembya bapfunzwe. Uko rero twabibonye muri uku kwezi kw'indwi k'umunani kambere n'igice cy'ukwezi kw'icyenda, amabohero menshi cyane mu gihugu yaragize izo ngorane z'uburagi bifungurwa. Aho mbere usanga hari amabohero ageza ku minsi 30 cyangwa irenga, ayo mabohero atabifungurwa cyane cyane ubukene buba buhagaze cyane ku bifungurwa bijyanye n'ifu. Hari ibitakiboneka twavuga nk'iby'amavuta atawo mvuga ngo ni ryari ibyo bintu biheruka gutangwa mu ibohero. Akaba rero nuko tubona yuko icyo kibazo kidahava ngo cyitabweho ku bategetsi bategereza guca bagihagurukira kugira ngo inyishu ziboneke. Murazi yuko ibijyanye no kugaburira abanyororo mu bisanzwe cyangwa na leta y'u Burundi bicije mu mahera ikoresha ku mwaka bije General de l'Etat, icyo tutumva nuko iyo haciye nk'iyo minsi ishika 40 yose amabohero atari kararonka ibyo yategerezwa kuronka, dokuvuga amahera yandikiwe ko izo bifungurwa bigugwa ku munsi azwi, mbega iyo minsi 40 iheze iyo izo fungurwa zije ko badahava ngo bace baraba babanyororo ibyo bataronse ngo babibahe, mbega ayo mahera akajya he? Icyo ni kibazo ibaza kandi tubona yuko turagifitaniye naco nyine isano ryiza bura kubera ko ahava kumbure aja mu mikoro y'abamwe bamwe. Akati Burundi rero muri izo dosiye ikisaba leta y'u Burundi ko yokubahiriza cyane amategeko cyane no gupfunga abanyororo, kuko kandi hoba tuhoza cyane cyane mu mabohero ngo biba byashyize mu mabohero usanga rimwe na rimwe byibwa bikibwa n'abatwara amabohero cyane abaserukira abandi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tuswere munara ya Rumonge mu makuru ajanye n'ubudandaji kuri radio Inzamba. Imyidogo ikaba ari myinshi mu badandaza b'ibinyobwa vya Brarudi mu gisagara cya Rumonge, bafise unywero barihira makori ari hejuru bita ba model. Bariyamiriza ingingo iheruka gufatwa na buramatari w'iyo ntara aho abategeka kugurisha ivyo binyobwa ku biciro vya leta, bavuga ko bariko barahohoterwa mu ntwaro mu ntara ya Rumonge, bakamenyesha ko bariko baragerageza kubahiriza ibiciro. Ido nido na Jamari ndabashinzwe
mu ngingo yafashe mu rwandiko rwo kwa 22 Nyakanga uno mwaka. Konsorateri Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge ahagarika ibiciro by'ibinyobwa bishingwa n'abacuruza mahoteli n'ubundi bubare bwitwa yuko ari ubwa karorero, mu gihe bo bavuga ko impusha bazihabwa n'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji. Buramatari wa Rumonge wewe avuga ko atabona iby'ubwo bushikiranganji bwisunga, akamenyesha ko ahubwo buzorinda kuja mu Rumonge bukamwereka ibyo bisunga kugira ngo batange izo mpusha. Ibyo rero abadandaza ntibabibona cyo kimwe na buramatari wa Rumonge, bobo bemeza ko hari ikori bama batanga buri mwaka, bagatangazwa no kubona buramatari ahagarika ingingo y'ubushikiranganji.
Ubushikiranganji bugezwe ubudandaji baraduhaye ntushira kubera manise dufite, hanyuma rero se ntitwahura neza gutuma ubugezi intwaro mu ntara ashobora guhindura ingingo y'ubushikiranganji buba bwafashe. Twebwe turariha hariho abari ibihumbi 700 hariho abari miliyoni mbere hariho n'abarenga ikori tutegereza kugeza ku mwaka kubera dufite uruhushya rwo ushobora gusuza ibiciro. Rero nitwumva impamvu umuntu ashobora gukora ibihugu cyo kugura budasanzwe kugeza ibira byashinzwe na leta. Ubu icyo dusaba ni uko iyo ngingo yohagarara.
Ku rundi ruhande abadandazwa b'ibinyobwa bya Brarudi baridoga ko batabironka uko bikwiye, bavuga ahubwo ko hari inzoga zijyanwa mu Rumonge n'ihinguriro ry'ibinyobwa bya Brarudi byitwa ko bigenewe abategetsi gusa. Ayo makuru ava mu Rumonge abadandaza bakavuga ko ari akarenganyo. amakuru ava mu Rumonge abandanya avuga ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo ubunywero bwa bamwe mu bategetsi bo muri iyo ntara ube aribwo buguma bukora bwonyine, yaba mutante wa Rumonge, yaba buramatari wa Rumonge, abajejwe igipolisi n'abarongoye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD bose ngo bafise ubunywero ngaho mu Rumonge kandi ngo badandaza inzoga za Brarudi. Aho hose ngo nta biciro vya Brarudi bikurikizwa nkuko abanyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge babandanya babivuga. Imwe mu mahoteli yitwa Nyabukumba yaraciwe ihadabu ry'ibihumbi amajana atanu y'amarundi. Ivyo bikaba vyabaye ku munsi wa gatandatu, ni mu gihe no mu bundi unywero ibiciro vya Brarudi bitariko birakurikizwa. Mu gisagara ca Rumonge kurondera ibinyobwa vya Brarudi bisigaye bigoye, abanyagihugu co kimwe nabo badandaza bagasaba ubushikiranganji bujejwe ubudandaji gufata ico kibazo mu minwe.
Jamari ndabashinze urakenuye mbere yo gusozera ano makuru twacere ku mayange ayo makuru yaranze inzwi twari dusozereye mu makuru ajanye n'inkino umupira w'amaboko basketball haratanguye ihiganwa ry'igikombe citiriwe intwari urunani rukaba gwarirahiye Aigle Noire muri kino gwa mbere muri handball, naho bakaba bageze mu ndwi igira munani ihiganwa, mu gihe umupira w'amaguru ihiganwa ku rwego rw'igihugu Primus League habageze mu ndwi igira indwi. Umugwi wa Aigle Noire ukaba ariwo uri mu kibanza cya mbere gushika ubu. Ni inkuru ya Alexandre Niyungeko.
Mu mupira w'amaguru higanwa ku rwego rw'igihugu mu mpera z'indwi yarigeze ku ndwi igira ndwi. Mu nkino zabaye ku munsi w'Imana Rukinzo na Musongati bavanye ari ubusa ku bundi. Aigle Noire itsinda Top Junior bibiri ku busa, Vitaro itsinda Magala Young Boys bibiri kuri kimwe, nayo Flambeau du Centre itsinda Messager Ngozi bitatu kuri kimwe. Ku munsi wa gatandatu Interstar yatsinze Atletico New Oil bitatu kuri bibiri, Tigre Noir na Bumamuru nabo banganya kimwe ku kindi. Ku munsi wa gatanu Burundi Sport Dynamique inganya na Kayanga United ubusa ku bundi, nayo ku munsi wa kane Olympic Star yatsinze Buja City kimwe ku busa. Gushika ubu rero umurwi wa Aigle Noire niwo ufise ikibanza cya mbere n'amanota 16, Messager Ngozi ni ya kabiri n'amanota 18, Vitalo ni ya gatatu n'amanota 18 nyene, ni mu gihe n'ubu Atletico New Oil kiri inyuma n'inota rimwe gusa. Muri basketball naho kuri uyu w'Imana niho hatangura inkino z'ihiganwa ry'igikombe citiriwe intwari, inkino zitunganywa na Fondation Pax Burundi hamwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi. Mu rukino rwuguruye iryo higanwa urunani rwatsinze Aigle Noire n'amanota 108-56, ni mu gihe igice cya mbere cyaheze umurwi w'urunani ufise amanota 40-37. Aha mbere tukabamenyesha ko ishyirahamwe rya basketball mu Burundi kuvejo ryaciye ribuza izindi nkino zose za basket mu gihugu mu gihe izo nkino zitiriwe intwari ziriko ziraba. Dusozerere muri handball aho mu mpera z'indwi bari bageze ku ndwi igira munani, Galaxy yatsinze Impaga Ambassadeur, Rukinzo itsinda Eagles ibitsindo 31-18, SOS itsinda Muzinga ibitsindo 43-40, Brothers nayo yirahira Golden ibitsindo 37-27.
Arakino ya Alexandre Niyunge kuno nga duce dusozera amakuru tureko turabashikiriza. Mwakoze mwe mwese abariko baradukurikira, mwakoze abadufashije kwegeranya ano makuru. Ericode nazo nije nariko ndabashikiriza, ndabasezeye, ndabifuriza kuruhanirwa, mugira amahoro, ahiwanyu.